Rip Nitwe de América. Ganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika tubashikeze imisi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Nshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mukanya turabashikiza ikiganiro muri isanga yamara imbere yaho mugenzi wanje Diane nini nahazwe dufitiye amakuru ashushe amakuru naya dufitiye Diane
ego Fidel ibiganiro bihuza abarundi arusha muri Tanzania birabandanya ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru acu Pierre Claver niyo nkuru ari ko arakurikiranira hagufi ivyo biganiro Pierre Claver amahoro ngaho arusha
amahora amahoro neza Diane nini nahazwe
gishasha cabaye uno munsi ni giki
gishasha cabaye uno munsi nuko abari hano mu biganiro ijoro ryose gushika n'imbere y'umutaga baraye mu mibonano idasanzwe hirya no hino bashaka gushyiraho imigwi bakoreramo nk'uko umuhoza yari yabasabye ejo ku mugoroba umuhoza yari yabasabye kubogira imigwi ibiri ariko njye abataye kuwa amazi baca bashyiraho imigwi itanu Diane umugwi wa mbere rero washyizeho urimo leta umugambi uri ku butegetsi umugambi w'ipona hamwe rero n'indi migambwe yegereye ubutegetsi nka FNL ya Jacques Bigirimana na Radebo wa Jean de Dieu Mutabazi umugugira kabiri ugezwe n'imigambi itavuga rumwe na leta nka Prodebu amizero y'abarundi hamwe na abuzi bakaba bagwanya uguhindura ibyiza shingiro mu gihe mu guhambere nabwo ushigikiye ko ibyiza shingiro byohinduka mu ruhande rw'amashyirahamwe yigenga nabona ibikemo imigwi ibiri hari uruhande rurimwo nka Oricom na Parpen n'abakenyezi abo rero bavuga ko bari kure cyane n'ibyiyumviro by'umutegetsi hakaba n'undi mugwi uri mu Opetike Burundi rwaruka abo rero bakavuga ko begereye cyane ngo ibyiyumviro by'ubutegetsi mugwi wa gatanu rero niwo wa nyuma ugize n'abahoze batwara igihugu abo rero tuzese ntibanunganya bisanze ari bo nyine muri uwo mugwi kuko Domitiano Ndayizeye na Petre Buyoya ntibarashika
iyo mirwi itanu yatanguye guhangana yatanguye ibikorwa byayo bitandukanye
inyuma y'umutaga nko mu masaha umunani za hano muri Tanzania niho iyo migwi yateba ikinjira mu mazu y'amanama umwe wose uri uruhande rwawo uri kuharira ibibazo umunani byahawe n'umuhuza ibibazo harimo ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'umutekano ibibazo bya politiki gutahukana impunzi bya politiki amatora n'ibindi ubu rero batanguye gukora umugwi umwe wose uragira icyo ushikirije kuri ibyo bibazo hanyuma ngo inyuma y'iminsi itatu cyangwa ine bazohure hamwe mu nama umugwi wose ushikirize icyo washitseko
muri abo bose utudondaguriye nta runanise na rede twumvamo canke abandi begwa nayo matati tuzi bakomeye muri ivyo bintu vya politike y'u Burundi harabiteze guhava bashika canke barashika kugira ngo have bashigwa muri iyo migwe
hana makuru yazendutse aravugwa ko urunanise na rede rutavugwe na leta agoba gwarungitse Dr. Jaminana Ryarayi atongwa rurongora hano yarusha ariko rero aya makuru ntiyabaye twavuye tubaza umuvugizi wa Senarede Pancras Chimayra bakamenya ko ari kinyama cambaye ubuta ariko mu kanya gushika buriya mu munyembabazi yasobekeye umugambwe Senarede wa Nyangoma no kuvuga ko rero urunanitse Senarede muri kino gihe ntabaruserukira bavuye hanze y'u Burundi bahari ariko hariho nk'abaruserukira baba mu Burundi Leon Pengenda Kumana serukira urwo runani mu Burundi asanzwe mbere ari itegeka tutwara umugambwe Sabanya Frode
kubona naho urwo runani Senarede rukomeye muri ayo matatu y'u Burundi rutaharahagera aho mwavuganye hari intambamyi babona muri iyo mishikirano giye kuba hagati iyo migwi itanu
bavuga kubiri bamwe bavuga bati urunani Senarede naho rutaje hariho abaruserukiye kandi n'abakavuga na leta bari hano ibyinzira bazoshikirize cyangwa ibyo bazoshikako birasa n'ibyurunani Senarede abandi nabo bakagira bati kubona urunani Senarede rutaje nk'abari batumwe bakomeye nka arinditije yahora twa urunani batiyo na bya nyuma yahora twa n'amashinga amateka jeje tukiri yari itegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ati kubona abantu bakomeye mu burunani bwa rumwe na leta batahaje birashobora gutuma hari agahaze kuko bakagira batinze bazoshika ko bishobora kutagira ingufu kurenza abo bita repenor abantu bakomeye n'uko batahaje
urakoze cyane rwose Pierre Claver niyo nkuru tukuri kubandanya ukurikirana ivyo biganiro biko bihuza abarundi yarusha hama turasubira amakuru yacu yo hanyuma
Radio ya Amerika i Washington DC urero ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kubw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, abantu barenga miliyari 2 ku isi barongereje ku rutonde rw'ibintu bafungura udukoko turimwo imfungurwa ndemamubiri. Muri raporo yayo yo mwaka w'2013, ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe uburimyi n'ibifungurwa FAO ryamenyesheje ko gufungura utwo udukoko bishobora gufasha kurwanya inzara ku isi. Iyo raporo ivuga yamara ko abantu baba mu bihugu byo mu burengero bw'isi baterekwa ivyerekeye gufungura utwo dukoko. Ishyirahamwe ONU rimenyesha ko udukoko utwo dukoko dushobora gufungurwa turi hose kandi tugwirirana n'ingoga. Abashize hamwe iyo raporo bamenyesheje ko udukoko abantu bashobora gufungura turimwo imfungurwa ndemamubiri ka proteine n'imyunyunyu. Bamenyesha ko udukoko dushobora kwiyongera ku rutonde rw'ibintu birimwo imfungurwa ndemamubiri abantu basanzwe bafungura. Batangaza ko udukoko turimwo urugero runini rw'amaproteine naho tubari dutoyi. Iyo raporo y'ishyirahamwe ONU ivuga ko abantu batari bake ku isi basanzwe barya udukoko turimwo imfungurwa ndemamubiri. Tumwe muri utwo dukoko turibwa turimwo ibivumvuri, ibinyabwoya, inzuki, amavubi, ibihori n'inzige. Ku Barundi baba mu ntara kama za Buragane na Kumoso, kurya inswa ni ibintu bimaze igihe kirekire cyane biba kuri bo. Inswa ziseruka zivuye mu kuzimu mu bihe bimwe bimwe by'umwaka. Ababa muri izo ntara bakaba bashimishwa n'umwimbo w'izo nswa uriko wibonekeza muri uko kwezi kw'11. Utwo dukoko dusanzwe tuguriye mu ntara za Makamba na Rutana no mu ntara y'Imbo. Turafasha imiryango ku bijanye n'ifungurwa muri iki gihe abantu benshi bataronka umwimbo uhagije. Nivyo tugiye kuganira ko mu kiganiro muri sanga yamara tubanze dutega amatwi inkuru ivuga ku nswa twateguriwe na mugenzi wacu Chris Munezero.
Intara ya Kama ya Buragane irazwi nk'intara abanyagihugu bihereza igifungurwa kitamenyerewe henshi udukoko bita inswa. Muri iki gihe cy'umwaka abaryi bazo barahimbawe kuko ziboneka ku bwinshi, haba ku migina iri mu mashamba no mu masoko iruhande y'ibindi bidandazwa. Ingenieur Telesor Munezero ajejwe imigambi no gukurikirana ibikorwa mu buyobozi bwitaho ubuni n'ubworozi mu ntara ya Makamba avuga ko icyumviro cyo kwihereza utwo dukoko cyavuye mu bakurambere.
Aho izo swa zisanzwe zigwiriye gose ni mu ntara Kama ya Buragane n'intara Kama ya Moso. No mu ntara y'Imbozira hari mugabo si cyane basokuru na basogokuru za kera bari babayeho mu bahiga bakongera bakamura ibyama mu ishamba. Hari uretse iswa hariho n'utundi dukoko twinshi bafungura, aho twovuga nk'inzige. Rero basogokuruza bararya bakumvira babonye ataco babaye kandi bibaryoheye baca bandanya bazifungura.
Uyo mugenzo w'abasokuru wo gutega inswa n'ubu naho waroye. Nkeshimana n'umukenyezi wiwe tubasanze mu gashamba aho bariko baratoragura inswa ku mugina bubakiye.
Kubaje kuva ntanguye kuva nta ndumwana genda inswa namara zibona. Ibintu tubona mu mwaka arimwe. Tutiriye turumba ko tugiye cyane. Ugasanga no ku maboko hari ku tuntu umengo n'ubise nk'amavuta ajya ama okikubantu baba batazifungura n'ukuri bazogerageza barangene imeze n'isunzu ryo cyane.
Makuru ate na Madrena na bakenyezi bahumuye twasanze modokari bariko baraja muri komine Mabanda. Bavuga yuko bafungura inswa babakira abana, bakemeza ko hari abazifungura kugira ngo borohegwe kurangura amabanga y'abubatsi canke naho kugira bakira ingwara.
Mwamba mweko mbona babigura ngo bigabanye ingwara ngo bigabanya sida simenye sida kwikikira natwe rero urumva twakaranga tugapfa kwirira uko nyene harimo ababikoze ubugari canke ibicyuma
Ndijirabwo turaba ibindi biribwa.
Kuva aho zitanguye guhabwa ikibanza mu masoko, rudandazikwa kwinswa rurafasha mu mikoro y'abakenyezi ari nabo benshi bazicuruza. Raheli umudandaza w'inswa avuga ko ubwo rudandazwa rumwungukira eka mbere ngo n'udusigaye araheza akadutahana muhira kutugaburira umuryango.
Urashobora kuba ufise nk'akamashini ka disya ukadisekura dikano ugahanyuma ukazishyira mu mboga nakujya kwa gafuka ibiyo urabiryoshye cyane. Iswa zirafise akamaro kanini abajya abana bagwaye kwasha usanga bameze neza baziri.
Nubwo zitazwi cyane mu yindi mihingo y'u Burundi, inswa ngo zirimwe ingaburo ziri hejuru ugereranije n'izindi mfungurwa zihurumbirwa nk'uko bivugwa n'abajeje uburimi n'ubworozi.
Mu bisanzwe iswa zirimo ubwa mbere na mbere cyunyunyo bita ndema mubiri proteine mu rurimi rw'Igifaransa, harimo n'ivyo twita ibyunyunyu les sels minéraux, ndetse harimo n'ico bita ama vitamine nko mu igarama ijana ziswa urasangamo ama proteine ashika ku bice 29%, ubwo turavye nk'igarama ijana z'ifi dusangamo nk'ama proteine ashika ibice 19%. Ivyo nivyo twakuye mu maraporo y'aca kigo mpuza makungu kimwe bita FAO.
Bamwe mu banyamakamba na cene cane abadandaza bagasaba ko hoba ivyigwa bikwiye byoshikana ku bworozi no kugwiza iyo mfungurwa ikunzwe n'abaragane. Kisi Munezero mu ntara kama ya Buragane ku bw'icu rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Kristi Munezero kuri iyo nkuru. Mu kiganiro rero muri sanga twatumiye Atanazi Ntihanogeye yanonose ivyerekeye ugufungura neza. Turakuramukije Atanazi.
Nabaramukije Fidele.
Muvuze ivyerekeye gufungura neza mwanonosoye muba muvuga nk'ibihe nibihe mubona mwovuga ko byerekeye gufungura neza nko ku bantu.
Gufungura neza ni gufungura imigwi mikuru mikuru itatu y'ibifungurwa abantu bashobora gufata. Aho rero hariho umugwi wa mbere ariwo urimwo izo nswa twa uno munsi mwatoye kugira ngo abari tuvuga ko ni umugwi witwa ndema mubiri. Uwo mugwi rero urimwo inyama, urimwo amata, amagi, ifi n'utwo dukoko rero mwariko muravuga turibwa ni twinshi rero harimo n'inswa. Uwo ni wo mugwi wa mbere. Umugwi rero ugira kabiri nsibi nyuma gato amata, hariho n'ibiva mu mata bindi murabizi, hariho za yogurute, hariho amaforomaje, ibyo byose birimo mu mugwi ndema mubiri. Umugwi rero ugira kabiri ni uwo bita ntanganguvu. Ntanganguvu rero urimwe umwo ibice bitatu, urimwo amavuta, aya mavuta y'inka, urimwo nk'izi za margarine, hakaba n'ayari amavuta mubona tuvuge amata amavuta y'ibigazi, amavuta y'ibiyoba, amavuta y'amakoto n'amavuta ava mu isoya. Hakaba icyo ni igice cya mbere. Igice kigira kabiri harimwo ibi bitegwa mubona bitunze abantu nk'ibinyantete, ivyerera mu kuzimu. Hakaba n'ikigira gatatu rero isukari. Ibi byose uko ari bitatu bigize umugwi ntanganguvu. Hakaba rero n'uwundi mugwi ugira gatatu nawo nyine urimwo uduce tubiri, harimo vitamine. Ama vitamine ni menshi, harimo za vitamine A, D, K, E. Ukeneye ifusiguza kuri vitamine woba ukeneye no ikubwira. Hakaba n'ibyunyunyu rero mwariko muravuga bimwe ndaza kubibabwira. Cyunyunyu kimwe kigize izo nswa haba tuvuga ko mu mwanya rero niyo migwi rero. Ariko urashobora kongera ko n'ibindi bibiri bumva ibintu byo gufungura, hariho amazi nayo nyene bayashira mu bifungurwa kuko arafite akamaro mu mubiri. Iyo rero bavuze gufungura neza bagomba kuvuga abantu bafungura iyo migwi itatu. Mbere hariho n'amashirahamwe amwamwe amaze kugera ku migwi 9 iyo sino yishimikira ko kuko nka mu Burundi buhari ngorane z'ugufungura neza kubabwira imigwi 9 byo babigoye ariko iyo migwi uko ari 9 wumva yayo shirahamwe ntava nshimikira ko yoyo yamuka kuri iyo migwi 3 nariko ndakubwira nivyo noba ndababwira nivyo noba ndababwira muri uno mwanya
tugaruke ku byerekeye izinswa n'ikintu abantu bava nko muri zo ntara kama nka Buragane na Kumoso bamaze igihe bafungura ariko muzine ntara batazo mu Burundi batafungura izo nswa mbere nababa muri izo ntara nyene batabifungura babirabira hasi babona ko ari ibintu menga ni ibintu bidashemeye mwano no se vyereke gufungura neza nikihe mufungura izo nswa bakuramwe
wigeze kubivuga mu ntangamarara wavuze uti gufasha kugwanya inzara nibyo ariko ari ico no kini no shimikira ko nuko iswa ituma nk'abana zirimo ibintu bita byangombwa bikomeye cyane ku bana kugira ngo bakure neza ni ikintu bita afidamine muri rusange izo afidamine ni 20 mugabo izihambaye cyane ni 8 iri rero muri mu munsi wabasanze harimo izo afidamine nyinshi zituma abana bakura rero iyo rero bakuze ku rugero rwiza hariho n'ikindi kidaheza ngo bishike no kugwara za ngwara zikarira abana babuze ifungurwa ndema mubiri ariyo kwashiyo rukoro urumva rero n'ikintu gihambaye abo bana n'ukuri babashoboye iyo bazibahaye akazishira mu mboga nkuko muri kaja ka reportage twabyumvise ni ikintu cyiza cyane canke bakadishya bakadishira mu mboga canke hamwe bakadishira no mu buki yo ijya fuyiseye neza barayishira no mu buki urumva rero hariho uko abana bagira igikuriro cyiza bakagwanya ingwara meza kwashiye ruko eka nabantu bakuze bakamera neza kuko ndema mubiri ivuye mu bikoko igira umuntu neza agakomera mu bihimba byose duhereye ngo mu mitsi nico nizo mbere niyo vitamine pitoneone uwo mugwi wubaka umubiri wacu nico nagomba guca ndakongererako
mwibaza ko
hanyuma
muvuge muduge ku jambo
oya nariko ndavuga uretse ndema mubiri rero mwiswa nigeze kuvuga ati harimo ibyunyunyu ibyunyunyu no vuga ni igihambaye ni kimwe ni icunyunyu bita fer ico cunyunyu rero kiratisa kamaro cyane kubana no kubakuze na cyane cyane bagore bibungenze ni kigwanya ikama y'amaraso ni cunyunyu gihambaye cyane urumva hagiye abantu bakarigwa n'abana batajya neza birava rero tudusanzwe tuzi ko biva mu mboga izo arizo zose ziza amababi muzi zaba amarengare irengarenga zaba amababi y'imyumbati imikubi n'ibindi ariko zikongera zikava no mu nyama mukaba muzi ko muri iki gihugu cacu inyama zitabigwa ku rugero rukwiye izo nswa rero urumva zica zongereza zirimo ico cunyunyu kigaheza kigafasha rero nk'abana bagize ingorane bazugukura neza ntibashobore ntibakama amaraso hamwe n'ababyeyi bibungeze nabo nyine badafungura neza urumva ni ikintu cyiza cyane hanyuma ca gatatu rero yama vitamine novuga cyane cyane vitamine imwe ni vitamine C isa n'iyunganira ndema mubiri kuko nayo nyine irubaka umubiri rubaka cyane umubiri n'amagufa irakomeza
reka tubandanye
nagira nongereko
murakoze reka tubandanye tuje ku murongo ya telefone dufise Alice ku murongo wa telefone Alice uratwumva
ndabumva
uwo tubwire irindi zina naho hamagaye uri
nitwa niyo nizeye Alice
ndi
mu gisagara cha Bujumbura
ufise ikibazo canke icyumviro
ndafise icyumviro
ego
ndaramukije umutumire
ndaramukije nanze
birumvikana yuko agakoko kitwa iswa kazwi ahantu hake cyane kuko abenshi baranakinuba mu kukarya ukamenga sinzi ivyo ari vyo kuko naje sinda gafungura na rimwe ariko noneho tugiriwe amahirwe ko tubonronse umuntu adusigurira ko bijanye no gufungura uko dukoko mbega none gamutumire mudukoko duhora tubona dukunda kuguruka harimwo ibyo bita ibihori harimwo ibyo bita ibitembu harimwo n'izoswa nyene ariko mwashimye gutanga ikiganiro kubijanye n'iswa mbega je ndiko ndabaza kubijanye n'intuzenya na n'ubwoko bw'ama vitamine mwariko muradondagura iziswa zitanga mu mibiri y'abantu ubwo kugira ngo abantu bijukire kuzirya nta kuntu mwotanga inyigisho zikwiye kugira ngo abantu bose bamenye akamaro kiswa mu mubiri w'abantu abantu benshi batinya kuzifungura bakazifungura atabwoba bafise cyanke batiyumvira ibindi bintu nico kibazo nagomba kubabaza
murakoze mu mwishure Atanaze
ego urumva rero kuba no munsi ikivugo cy'iganiro ari inswa murabatu yatunganije iganiro ni fideli ingeraza kubabwira igituma yiyumviriye iswa
oya turashobora kuvuga no kuri tundi dukoko nta kibazo
rumba hanyuma ni kintu ndega yavuze ngo yitwa
Alice
urumva rero ije bitwa dukoko igituma uno munsi je iswa nizo nico kindi kizwi n'abarundi benshi utwo dukoko nkuko ayo muri iyo reportage twabyumvise ni nkuko mu ntangamarara Fideli arongoye ibiganiro yabivuze nizo zizwi cyane kandi nizo zoroshe n'ukuntu no kwakira kuko abarundi kuva na kera bari bafise uburyo bwiza bahanahana muri za ntara bakubwira arizo cyane cyane uragane nejo bundi naragiye mu nzira za Muyinga na za Kirundo abona ko hari imigina arise ni naho nyine ni bintu ubona bisanga bidunduye iyo izo mfore ziba ziri mu kuzimu rero ziza cyane cyane uko twi twabyumvise jewe simvuka mu ntara hari imigina nziza cyane cyane mu bihe bimwe uko tubyumva ngo ni igihe cy'imvura urumva rero kugira abantu babimenye rero ni jewe ndi umuntu umushakashatsi yigenga turiko turaraba gukorana n'abandi kugira ngo turabe ikintu cyotuma abantu bamenya ibintu bishobora gusubirira ibifungurwa bidakwiye ngaha muri iki gihugu urabona nk'ibintu izoswa bihagaragara ko zishobora gusubirira nk'ibi by'ubworozi buto buto bisaba rero ko haba icyo bita education nutritionnaire hatwiwe turiteguriye kubikora jewe ndumumenyesha makuru urumva ndahindiriwe mbiriwe naratanze amakuru kugira ngo abantu umuntu yizije gufungura neza nabyiza ari bibiri rero nofasha sinzi uburyo umuntu azobwiyumvira turabe nyine twobifashamo n'ukuri kuko ni ikintu gishobora gufasha kugwanya inzara kikongera kigafasha no kugwanya indwara izi zifata abana twabahaye akarero ka kwashira rukoro
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Jerome uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina n'ikibazo cya intererano
nitwa ndi mubasi Jerome nk'abandi ngaha igitega
mufise akabazo cya intererano
ego je nagomba gutera kujijanye n'ikibazo cyiswa mbere wanashima n'ubu narinde ko ndaturya uko natuguze ngaha mu gisagara ariko twese urumva umuntu ari kanjizwa ngahahahiye mu gisagara bakwita yuko ariko arajya ibinyatuzi ariko twese turabona ko ikintu cyitwa ari ikintu kiryoshye cyane kuko nizo twakuriye ko twashaka kubaza umutumire atubwire yuko boba bafise ubuhinga bwo kugeza kutubika ugashobora nko kutumaza nk'amezi nk'abiri tudapfuye kuko ibyo zimaze kabiri zishazononekara
reka
nashaka kumubaza baravuga yuko iswa zishobora kuba zifasha ahubakanye ngo hageze ngo ntiwifuge bakavuga yuko zishobora kuba zifasha umuntu ingwara yitwa infection kugira ntishobore kukufata kubera uwa uko ngo rikwa idashobora kugufata twose kumubaza ko ari byo cyangwa ari byo byakoze
murakoze mu mwishure Atanaze
nago makumazi yangwara vuze yo tinayumvise neza
wasubira mu kavuga iyo ngwara
ingwara ya infection yizwe
Recepsiyo iri ne retse nashumvise neza
nanje ntivyumvikana neza ku murongo mwasubira mukabivuga
ni ngwara ya recepsiyo imire imwe ugwaye uguma uje gukoyora cyane
infection urinaire
infection urinaire
okay
ico nibaza ko n'ukuri kuri jewe ico ntaco nomenya ni ico nibaza ko kibaza muganga no kuri twebwe twizije gufungura neza hari ibintu bimwe bimwe ijya ngo byo bazwa nka muganga mugabe ico numvise biratanga birongereza ugushaka kurangura amabanga y'abakuzi ico naracumvise mu bintu by'induzeye nibaza ko nabaganga no haba hari ababigize ko ubushakashatsi bo bitubwira hanyuma ico sino kirandira ko cyane ko nibintu bisaba ibintu by'ubu by'ubumenyi cyane by'ibintu bijyanye bitaniye hagati y'ubuvuzi ngo urabyumva hanyuma icyo mugabo nzokibaza ibyo byose nzobibaza n'ukuri na jewe nzobibaza abandi babizi hari abaganga bamwe bamwe dukunda kuyaga ibintu bijyanye no gufungura neza biri harimo n'iby'ubuvuzi nzokibaza nzoguha inyishu hanyuma iki rero babyita ibinyakuzimu nibyo imbere yuko ndakubwira ingene bishobora kubikwa nagomba kukubwira ko ni ukwigisha abantu rero ni uguhozako ubona kuva na kera hajya hari ibintu abantu benshi ngaha turi n'ukuntu abantu bama kuri zanjya nyene njya batigeze bamenya batazubahwa kuza kuzifungura yaguye nk'akarero hariho nk'abantu ku kera batajya intama barazibabuza aho hariho ibihe ariko buhoro byarigishijwe barabona ko atakibazo zari zigenewe abatwa barambabarira niba bavirema hariya barika baranyumviriza ntibagire ngo nikubakengera bavuga ngo ni ibintu bigenewe abatwa hariho rero n'inyama z'impene barazibuza abagore numva rero hariho muri ya migenzo y'abarundi ibintu byagiye biraza buhoro ibi bita hagati ya tradition na modernite ibya kera ningene haguma haza iterambere nabyo nyene rero nkumva kubera ubuhari ngorane rega mu minsi zoza Jerome nta bintu byiwa byashwa tuzoba tugifise urabona ya raporo ya Buga Fidele arika atanga intanga marara yavuze ati hariho imiliyari de zibiri zifungura udukoko ni twinshi cyane baravuga ubwoko amajana atanu bavuga yuko ahashira imyaka y'ibihumbi bibiri na mirongo itanu abantu bazoba bangana imiliyari icyenda uburyo rero bisigura ko umwimbu utegereza kuba uzoba wigwije hafi na kabiri isi urabona ko ikiri ya yindi rero hari ibintu abantu bazotegereza gufungura kugira ngo bagwanye inzara muri ibyo rero ibyo bintu rero ni ugutangura kubigisha ubuye tubabwire ko hariho ibishobora gusubirira ibi n'ibi bidasaba imitahe minini urumva rero uti rero kutubika amezi abiri ntibishoboka nta kintu burya kibikwa amezi ntibikunda nabijya wumva biza ngo biri konjere bivuye hehe yego ni byiza birakunda twahora tumva ibintu by'indo ze bya bivuye mu Burusiya biza muri Afurika bikamara hafi ukwezi byarashika mugo nta kanovera biba bigifise biba byarataye akanovera rero iyo kubwanje uko mpora ndabyumva la conservation ni minsi burya itari iyo bya tuvuge byakaranzwe ni minsi itatu ine aho iyo byabaye babyanikiye kuzuba bakabibika ahantu atari muri firigo urabyumva ni nk'iminsi idashobora kurenga indwi cumi muri rusange ntibirenga ngaho naye ahandi bishobora guca bijya ko udukoko tudonko mikrobe bita bagiteri cyangwa champinyo ni ibintu rero byonona cyane kandi utunyabobo turi duteye nka kujya ku ifi twandikirwa niwoga cyane rero nta kuntu byorenza
kubwanje iminsi ndwi ndiko Jerome yanyumvise
arabumva hama dufise na Patrice Patrice uratwumva
yego ndabumva neza
watubwirira indi zina naho hamagaye utumbereye ni kibazo
nitwa Uwimana Patrice ngamba ndabahamagaye ndivo jombora
musa kabazo cha imperera
ni kimvira kijanye ni kibazo
Ndashaka
kubaza guhura musomama mwatumiye nkaba namushimiye kubera genda kunda kumubona mugabo urumva sinzi ko byinshi bigera hiyo nahanda mubona ari mu menshi makuru
nabyize byose ntugire ngo nukwiyadukiza nabyize byose ndakuramukije kandi
ego nari maze no kumva
nabyize mu Faransa
icyimvira nari nari mfise naho uwambere yatanaho kibagije indya nziza uko nagenda byumva bivanye n'indwara nagwaye nkaganira n'abantu batandukanye indya nziza ngo zirashobora no gutuma hashoboka yuko indwara zimwe ziri mu mubiri zigenda zikira sanze ndwara nkaba mu miti bampa harimo ibintu bya iyode urumva rero ndashaka kubaza yuko nozo shaka kubaroma
cyangwa abaze neza ndakubaze gatuti mu miti baguha harimo
iyode
iyode
ego
iyo ay okay okay ico ndaraki kwishura
ego nashaka kuzo kubaza kandi ukorera byango kumbure zo barondere kwicare tuganire neza numve ko hari bifungwa nashaka kuzoza ndajya gusumba izindi
mwishure
ego me kuri iyode iyode ni ifunyunyu gihambaye cyane ku buzima kandi kiraboneka gose kuko kiva ahanini mu mazi no mu munyo ariko umunyo we wose ujya ubona nk'uburimwo iyode rero nk'ubu tuvuge ngaha mu Burundi yahamagaye ngaha mu Burundi sinabyumvise neza afite
ari Bujumbura
ari Bujumbura urumva rero ndubona umuntu kuri ari ikigo bita BBN kirafise ibyuma biraba ko umunyo uvuye hanze uri mu ico cunyunyo iyode kugira ngo abantu bashobore kugwara kuko iyo ico cunyunyo wakibuze gucugwara ya ngwara bita umwingo urabibona bica kintu kidundura ngaha mu muhogo hanyuma rero urumva nakubwiye kiva mu munyo kiva mu mazi kiva mu ndagara izo ndagara umuntu ajya ariko ni kintu gifise ingaruka mbi y'umuntu atakironka mu muntara ngaha mu Burundi batagira amazi meza aho ni ngombwa mu ntara z'imbono mu minsi yahera mu ntara zo mu bwa ko nta mazi akwiye za Kirundo bari bafise eka mbere nahi mbo hose baragwara imyingo cyane kubera amazi mabi nahi mbo hanyene mu nzira za buhonga zahe naho nyine baragwara kubera bafungura cyane imyumbati cyane cyane ijya bita yongwe ni mibi cyane iratuma umuntu agwara umwingo rero mu ncamake iyode rero ni ikintu cyiza cyane gituma umuntu akura neza hanyuma kikava mu munyu kikongera kikava no mu bintu byose biva mu mazi hanyuma kigatuma abakenyezi abana babyaye bakura neza kuko iyo wabuze nk'iyo umugore yibungenze akabura icyo cyunyunyu iyode ashobora kubyara umwana mugufi cyane cyane bamwe babakehabwenge abakehabwenge bamwe bita debile nibyo rero umuntu aba yirinze yarose icyo cyunyunyu rero noneho rero duhirwe duhije nababwiye ko ariho ikigo kiraba neza ko umunyo winjiye urimo iyode nibyo rero ukeneye ibindi urababaza telefone cyangwa ndaziguha mu ndaziguha mu nyuma ndaza kuziguha mu nyuma telefone
murakoze muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku mfungurwa zisanzwe zindema mubiri harimo inswa nizo turiko dushimikira ko abantu baba mu ntara kamaza uragane na kumoso basanzwe bafungura izi gihe kirekire twa turiko tubaza umutumire wacu Atanazi Ntiyanogeye ku kamaro izo nswa zifise ku bazifungura tugarutse mwariko muravuga nko kuvyerekeye imiziro no kwinuba ku bifungurwa bimwe bimwe usanga abantu badashaka kubifungura babona umenga si bifungurwa kuri bo tariko turavuga no kubivyudukoko nko mu bihugu byo mu burengero bw'isi kwa atari kintu bijukira ariko basanzwe barya nk'ibindi nko mu turere twacu nabo babona umenga ni ibintu batoshobora gufungura nka nk'ibifungurwa biva mu mazi dusanzwe tuzi umuntu aretse ifi zo n'abandi barazifungura ariko ibintu vya makrevete languste ibiti byinshi cyane crab inkara
yego na les huîtres
huîtres nikihe ubona cokogwa kutwa kutubavuga ko mu mwaka w'2050 abantu bazo bamaze kugira ku miliyaridi 9 kandi uburyo bwo gumari bwa bundi ku isi nibihindagurika ry'ibihe niki nikihe mubona cokogwa mu gutanga inyigisho kugira ngo abantu batangure kwijukira nk'uto tundi zo yindi bifungurwa nk'uto dukoko bishobora gufasha gusubirira ibyo abantu bari basanzwe bafungura
nibintu bisaba inyigisho urumva ni ibintu biva muri bajya abantu bajya twita indongozi abalidere d'opinion kubwanje jewe mbona ari politiki ni politiki utayigize politiki cyangwa kampanye urumva igihe ugira uti twijukira icyo kintu turafise ishyirahamwe baha mu Burundi gitwa Tronianit ibi bayihaye uburyo ikabifata mu minwe Tronianit plan national pour l'alimentation et la nutrition au Burundi programme national pour l'alimentation et la nutrition au Burundi ikintu cyagiyeho mu 2009 kironse uburyo kigakorera kuri bajya indongozi mu ntara bakaraba intara hari migina cyangwa bashobora kuyishyiraho sinda icyo rero kinge ni migina yijyaho sinda kinyi no sinda kizi cyane kuko njyewe simva mu ntara harimo imigina ariko ni kintu gishoboka kugira ngo babe barategura abantu babumvisha yuko boza baragerageza ibintu bishoboka kandi bidasaba imitahe minini byo bishobora kuba birakogwa imbere kuko ngaha mu Burundi butugeze ku bantu imiliyoni 11 muri iminsi izoza bazaba bageze hafi ku 20 burumva ko ari benshi cyane rero ni inyigisho fideli nibyo mbona jewe kandi ziciye ku bantu indongozi bigaca no indongozi rero urashiramo najya mavuriro amasante do sante ukongera ugashiramo nabigisha ajya kuko n'abantu nabonye rero indongozi iki tugashiramo n'aba bantu jewe ku bwanje biyebeye Imana ariko no kubanza kubibumvisha mukabyumva kumwe nico je mbona bisaba politique bisaba kampanye y'igihugu kugira ngo abantu bari baritegura bari barikazanura kuko murabona ko mu minsi zoza hazoba ikibazo
eh tugarukiye ku mirongo ya telefone dufise Joel uratwumva
yego ndabonza
watubwira irindi zina nahuri nakabazo cha intererano
nyanze na Joel ndo mu mujyi wa Kigali
mufise akabazo cha intererano
na yeste kibazo nka tubiri nagira mbaze umutumire ko yakuwa ko numvise gifite akamaro kanini ni kubera iki zitaboneka mu bice by'igihugu byose tuvuge muri provinsi zose z'igihugu ni kubera iki zitaboneka aho nk'umuntu yakoze ubushakashatsi icya kabiri ni kubera iki zikunze kuboneka nka kuno kwezi honyine zitaboneka no mu yindi minsi ihererano nayo numva nayo cyagitanga nacyagutanga intererano ivuga gutyo yuko nk'umuntu w'umushakashatsi yaza dushakiye ukuntu twazajya tuziteteza cyangwa se tukanazibwiza tukazajya tunazibura no mu kindi gihe cyose kiboneka ndetse tukanazorora bibaye ngombwa bene kugira ngo tujye tuzibonera igihe tuzishakiye byari nagomba kubaza
murakoze mumwishure Atanase
yego urumva Joweli uti ni kweri ko zitaboneka ni kintu kuri ntoro nk'inyishu tomoye kuko jewe nakuze ndazumva ziri mu ntara izi n'izi n'izi bakavuga ngo jewe narigize kubibaza ngiye mu ntara za Rutana bambira ngo ni ibintu bihigwa n'Imana ndababaje ndega none mbonye ibintu bidunzwe ndibega ibyo nibiki baranatangaye ndabibajije bacha batubira bati iyo niyo migina wumva kandi ni ibintu bihigwa n'Imana sinzi rero ingene bazorora kuko mu maraporo nagiye ndabona baravuga ko FAO guhera mu 2023 yafashije korora utudukoko duto duto turibwa ni twinshi nababwiye ayiwacu akazwi cyane kandi koroshe abantu bamenyereye n'inswa urumva warigeze wumva wumvise inswa ubunyabobo twarumvise ko haba inzige mugabe inzige zaza bazizi ku ruhande rubi cyane zije konona imirima urumva rero inzige naho ziribwa abarundi uzibabwiye inzige ntibahuta barakumva neza rero nibaza ko rero bisaba ubushakashatsi FAO aha hariho biro bya FAO umuntu yo dodora akabaza ko atacobofasha aho twere turaza gusabayo ingurisho two iyo nguru twoyitanga tukababaza hanyuma nk'ikingo umuntu izibiri zitatu tukabaye inyishu yize twagiye turabaza hanyuma hakuri University y'u Burundi mu gisata kijejwe ubunyinyi bworozi faculty d'agronomy n'ukuri ba hari ibintu byinshi na zaiza baragize ubushakashatsi nibaza ko umuntu yobabariza ko hari ikintu cyoshoboka kugira ngo n'izindi ntara inswa zitaboneka zishobore kuboneka icyo ni ikindi kintu dushobora kubaza hanyuma kubera iki ziboneka muri uku kwezi je nibaza ko kuva na kera uko je namye ndabyumva ngo zaza cyane cyane ngo ziza haje imvura yaguye imvura rero we uri Kigali sindi ko klima y'i Kigali ni y'Ibujumbura zabaye cyo kimwe twebwe ngaho imvura n'ukuri guye neza muri iyi minsi heze gatoya nico gituma nibaza ko ari cyo gituma zaciye ziza ari nyinshi ku bwinshi kandi bahora bavuga ko ziza mu mpera z'umwaka niho hama hari imvura nyinshi ngo niho ziboneka niko twabyumvise hanyuma gashaba icyo bituma kubezi mu kwezi kwa mbere nico no kwishura hanyuma nayo interano yawe nayo nayakiriye neza
tubandanye ikiganiro muri sanga tubandanye ku mirongo ya telefone dufise Elize watubwira irindi zina nahuri n'ikibazo cya intererano
Elize nge nakuri yo
muhamagaye muri he
ego ndi mu gisagara cya Bujumbura kuri uno mwanya ego nagomba ndamusaba tumire ndamusaba n'abari ko baratumviriza ikibazo cya mbere ego nagomba mvuge kuri iki kiganiro nubwo rero bitakunze yuko bagitangura ka radio kari kangoye ariko nabonye ibyo mwanditse yuko tuganira ko ndetse ikibazo kuri uku kuntu mwavuze yuko kurya inshwa biriko bifasha abanyagihugu bo muri izi ntara bibafasha kurinda inzara ariko je nkatangira ikibazo urabye kuri uno munsi twebwe abanyagihugu twarutse muri ino myaka turafite ikibazo ku kuntu twitwara umva urabye neza imisozi yose igihugu isa nk'uko yambaye ubusa igihugu urumva amashamba yose dusa nk'uko twagwanyije ibidukikije aho kubigwanira rero njye mbona umenga mbisibye n'urwo ruzuba rwari rumaze igihe rwaka muri izi ntara zo mu bubanuko n'ibyimbo njye mbona umenga tushyira imbere gutera igiti tukumvisha n'urwaruka ruko ruraruka urwaruka ariko ruraruka umenga umugambi w'igiti ntirwumva umva sinzi ibindi bitwoke dutere igiti hanyuma ikirere cyongere gisubire kibe nka kera kugira iyo nzara turiko turira inswa ntizishobora kutumara inzara inswa ntizishobora kubera muci ntazwa nibaza yuko ziboneka no mu mvura kandi ariko twateye igiti
nibaza yuko murakoze murakoze nivyo ivyavuze ndibaza ko nutwo dukoko tuboneka iyo ibirere bimeze neza imvura igwa amashamba akaboneka n'ibiti hose n'ibyatsi mubivuga ko iki yatanazwe
je nibaza ko ari intererano muri rusangi nivyo amashamba kuko ariho dukoko twinshi atubwiye tuba mu mashamba mato mato canke manini ni byiza ibyo by'uko abantu bijukira gutera ibiti maze iminsi ndabyumva bavuga cyane ngaho Bujumbura yuko no kuri bahimiriza kuko birateye isura nk'ibiti baca bijya bito bito cyane biteye nk'inkoni ni ukuri n'ikintu cyo guhimiriza kuko hajya amashamba ibyo byose by'udukoko turiko turavuga amashamba hamwe aheze n'ingorane nyinshi cyane n'ibintu icyo kibazo nuko rimpara numva kiriho kirakisanikiriho kirakongo hanyuma rero mugabo utabantu bubaragoye guhindura imyifato nta kintu kitoroshe hajya n'abanyabujumbura ubuye tuzoha ikigaruka rwose nawe icyo turiko turi buno munsi urabona ko n'abanyabujumbura n'abantu baba mu gisagara bakwiye guhindura imyifato mu bintu bajya urumva ubu urabona ko abantu b'ubu bajya baciye mu bintu bita marimantasiyo urabe nawe abantu bakera baramara imyaka ijana ariko umuntu w'ubu urabye imyaka 25 50 abashaje kubera iki ibintu biri mu isukari biri mu iki biva mu marimantasiyo rero nabo nyine tuzobigisha uno munsi z'icyo turiko turavuga imyifato si y'abakiri bato gusa ni y'abarundi bose urango baraba ukuntu bose bira ku myifato yaranze basokuru tujya ibintu byuba ku mubiri wacu bitarimo amasukari menshi bitarimo ibinure byinshi dusubire kugira umubiri mwiza abantu bagira umubiri mwiza nk'uko
mushaka kuvuga ibintu kama ibintu bitabanje guhingurwa kwenshi nangaha mu bihugu by'Iburaya nangaha muri Amerika ibintu byinshi abantu bafungura biba byabanje guhindurwa
bijya rero bimaze guhindurwa birimo urumva bironona ubuzima wewe wavuze ibintu bye ari abantu benshi umba baca bagwana indwara zime zidakira bitari maladie chronique bakiri bato izo batizo ni nka za gute ni za yavumuka ya maraso hypertension na ya diabete kwiri bisukari byinshi umwanya wose bari karajya shokora abari karajya ibintu birumba nibindi bisaba guhindura sugwa gusa nabantu bose abakenyezi abaki ubisagara nuko bimeze ije rero Fidele wabuze byerekeye bica mu mahinguriro birafise n'ingaruka mbi mu gihe bibise umwanya muremure birashobora gutera za ngwara bita kanseri rero no kuraba neza tugasubira ku njya zitarimwo ibyo twokwita ubumara kandi tuwe twirimira twebwe nyine rero ije rero bya nabyo by'inswa bizoza buke Elize misikini we urara wiyumviye uno munsi abantu bagaca barara nago yakarero k'inyama y'intama nakubwiye ibintu batahora bajya batanguye kujya bararya ubu nakubwiye ibintu tuvuge nk'ibizinu nabyo biva mu ishyamba urabizi kera nta murundi ngo yajye ikizinu mugabo ubu batanguye kubyicukira buhoro 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 nabyo nyine iri muri ndema mubiri mugabo ivi ivuye mu bitegwa iva muri ndema mubiri ivuye mu bitegwa urumva rero nukuza urigisha abantu buhoro 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 ukabegera hakaba abantu b'indongozi babereka ingene bifungurwa ugategura imigwi ibereka ingene bishobora gutegurwa cyane cyane ahanini bigaca bikorwa no mu isuku ibyo ni ibintu bizoshoboka ariko bizofata umwanya si ibintu by'ejo ni ibintu bizofata umwanya ariko hagiyemo gushaka ya politiki cyangwa kampanyi ni ibintu bishoboka
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga atruko tuganira ku bifungurwa bifasha by'akamaro ni bifungurwa bindi bishobora kunganira bivuye nko mu tuntu tw'udukoko tugaruka ku mirongo ya telefone dufise sangi yumvura twumva
ndabumva cyane gose kandi ndabahaye mwiriwe
wa ufise watubwira irindi zina naho hamagaye n'ikibazo wa ufise cyangwa
interera ndi Bujumbura mu Burundi nkaba nitwa sangi yumva Elias
mufise akabazo cyangwa intererano
ngomba gutere
muduga kujamba
ego ikifungurwa cyitwa turakunda kukibona ngahanye Bujumbura mu Burundi kiriko kirarengana umuntu afite nk'amahera ijyana akakigura akagifungura muganga twebwe tuba mu ntara zo mu Kirimiro hafi yo mu Buyenze hari ya mukiye mu Kayanza ni kifungurwa kidakunda kubonekaho cyane ariko naho tugifungura dufite amakenga twibaza yuko atasuko ribari kwiye kiba gifise kukubera babiteka ari byinshi kenshi ndibaza ko bitaba bihiye neza naho tubifungura ni gifungurwa kiryoshye mu bisanzwe mu gihe cyoba kigiriwe isuku cyane cyane umwitwarariko jyewe mbona woba ku isuku cyane cyane hama kumedi cyoba gikunda kuboneka no ngahe Bujumbura dukunda kukibona mu mpera z'umwaka sinzi yuko abajejwe kugikurikirana gishobora kwimbuka kujyanye umuntu abika ibiharage akagifungura nk'umwaka uheze akabazo kanje karako murakoze kumumwanya ku ijwi rya Amerika
murakoze atanaza mwishura
Ego nukuri ke ashe cyo kibazo ni cyiza cyane ati turabibona na jewe nayibonye ejo bundi sangwa umuntu afishire ndamubaza ibyo nibikarahora munyuma mugabo ndamubaza neza arambwira ati ni iswa yariko abikoze iki yariko abikoza ubuswage hanyuma rero ndamubaza nti none nk'ibyo ati biye bivuye mu nzira za makamba n'umuntu yabinzaniye rero nibyo ayo ibyo by'isuku rero nane ndabivuga nanje urumva ishyirahamwe FAO navuze ko kuva mu 2003 nabisomye ahantu rirafasha ibyarafashije aho hakurya muri Congo kugira ngo bategure neza ibinyabwoya bijya bita sheniye barabijya cyane barabikaranga bijya nk'ikaranga byarafashije ayo wacu sindabizi sindabaza neza mugabo nakubwiye ko nzocayo nkabibaza nkumviriza aho bigeze ikindi nzokora nsanzwe n'umwigisha ku Université y'u Burundi nzobaza muri faculté d'agronomie numvirize ko atakintu waba arakora kuko narabonye bategura ibyamwa byo mu ishyamba n'imboga zo mu ishyamba sinzi kwivye by'ubudukoko nabyo hoba hariho ikigwa cyo bacarakoze ibyo byose umuntu azobibaza ngarutse rero ku isuku n'ukuri ndagushimiye ku bintu by'isuku n'ibyo nico gituma n'ibintu biramba hadi agiye gituma nakubwiye ni mu buryo tuzi ngene ibintu bikogwa ngaha nta kintu corenza iminsi ndwi kubwanje ariko urabona ibi biciye mu mahinguriro ariho ibyo bita produit de conservation zifasha kugira ikintu kirambe kikamara nk'ukwezi amezi abiri harigeze kuba hariho isi poisson fumé zaramara ukwezi amezi abiri kubera hariho ibyo badishyiramo bituma biramba gatoya nico gituma rero nk'ubwo bushakashatsi bworaba n'ikintu cyofasha izoswa zateguwe zakaranzwe mu mavuta ikintu cyofasha kugira ngo zirambe gatoya zizononekare kandi bagafasha no kubaronsa nk'ibintu by'amasashe meza kugira ngo uwo ari we wese ntaze arabitobanga ntaze arabikorakora afise imicafu icyo kintu numva ndagishimye n'ukuri tugiye turabyandika ibyo tuwe abo tuzohanze n'ukuri twe tuzobibaza kandi turabazi n'abantu dukunda kubaza n'izindi mpanuro
Ako turavuga iryo shirahamwe FAO rijejwe ibifungurwa n'uburimyi ku isi kubijanye n'izo nsuwa hari amakuru wo ufise ko bamaze kumva ibyerekeye isuwa mu Burundi n'ingene bashobora gufasha muri ico gikorwa
amakuru bari bambariye ko imbere y'uko tubiri ingorane mu 2015 ariho wari yambwiye ko bariko bararaba kuko bari bahejeje ari ibyigwa byari byabaye bijanye n'ibyama byo mu ishyamba kuraba ibisigaye ibyo ari byo kuva na kera urazi uko babijya abantu n'imboga zo mu ishyamba ari ikigwa cyoshoshi cya kera nicyo mu 2014 FAO yari yafashije rero nari numvise ko n'ibyo bazobishyira ko kuko twarumva yuko isuwa zivugwa naho bamwe bakazivuga nabi abandi bakazivuga neza ni ibintu rero biteza guhindura ingendo z'abantu mu mutwe bakabona ko icyo kintu gikozwe neza muri bwa buhinga nk'uko ndoze yari karabivuga yari yase mu mwanya cyo ikintu cyiza rero ni yagira bishikigwe ubumwe sinzi ko icyo cyimbiro cyagumye tuzaheza tukibaze
naho ko bifungurwa ngira kamaro nk'abarundi basanzwe birimira cyangwa mu karere wo hanura abantu gufungura ku byo bafasha aho gufungura ibyo bifungurwa bishobora kubatera ibibazo ni nk'ibihe bifungurwa ubona ngira kamaro twirimira
mu bintu twirimira ngaha iwacu
hari intara nyinshi dufite imboga abantu kuri urabona imboga zirahari hariho murabona hari rengarenga hariho epinar hariho amababi y'isombe hariho imikubi hari amababi y'ibijumbu ayo mababi y'ibijumbu nayo nararibwa ibyo bintu abantu bakabyijukira hanyuma tukajya ni hari tukaza turakuranya bikama biri mu njya zacu kandi henshi biriho abantu bakijukira ibintu indagara izindi naho zizinze gatsi zindagara zindagara burona ntonto nazo nyine bakabyira kuko zosubira inyama abantu bakajya kugira ngo ndema mubiri bagironke mu mubiri bakijukira nk'ibyo bizino aho bibishobora kuboneka hanyuma bakajya n'ibitoke ubu rero kigeri ibitoke birazimbye cyane hanyuma bakijukira tuvuge ikindi kintu ibijumbu ni byiza cyane ku magara y'abantu hanyuma bakaza bararondara agasosi karimwo kata ifu y'ibiyoba ifu y'ibiyoba yofasha kandi ntizinze ngaha mu Burundi ni tuntu duto duto dushobora gufasha n'amatomate ariho bakajya baragira ibifungwa bibaye abaye ariko biri mu byangombwa byose kandi bakaza barahindagura.
Reka imbere yo kurangiza ndabona Innocent aduteye akamo ku murongo wa telefone. Innocent watubwira iri zina naho hamagaye uriri?
Nitwa Nduwimana Innocent ndi ngaha mu Kanyosha.
Ufise akabazo cya intererano unyarutse?
Akabazo ni intererano ni ukubera iki utwo duko izo swa zitama ahariho hose hama ko numvise ngo baziriye ngo zizafurumugira wasita barabipimye babona zizafurumugira wasita canke zizafufaza hama tukaba dushimye yuko ko twumvise yuko zivura n'izindi ndwara hama tukaba dushaka kubaza yuko ko bavuze ngo zifurumugira wasita ko babitinye canke ari cyo.
Reka bishure n'igoga umwanya ugiye kurangira mu mwishure mumwishure
ya iyo cyo kiba ari wabikurikiye neza twari twababwiye ko twe twakuze tubona ya yiswa zirahantu hamwe hamwe nkaza nka intara kama ya Buragane nimbo nigice cha gito cha Bugesera aho ni muzakirundo nituzi rero nababwiye uko abibazo binyemwe na twe tudaturiga nk'ubu najyo ndahakuye ibintu byinshi umuntu azoza arakorera kugira ngo yiyungure mu bumenyi nabwo bwiwe ntituzi igito kwa handi hantu kuko njye nk'intara mvukamwo ni intara yo mu migwa na igice gitoya cya Mugamba nta migina ndahabona sinzi igituma ibyo nzobibaza Inosa hanyuma wavuze uti ngo zira indwara zimwe icyo numvise ni uko zifasha abantu bigora kurangura amabanga icyo naracumvise sinda ubushakashatsi niba urabinyereka neza mu gihe twarabyumvise kuba rero zivura umugera wa sida ni ukuri ntabyo namenye ibyo ibyo bibaza abaganga ariko urazi ko sida gushika ubata miti kanuni ihari yo kuvura iyo ndwara nibyo najya ndakubwire ino
mu kurangiza hasigaye umwanya mutoyi n'ubuhe butumwa nikihe woba wibagiye washikiriza abariko baratwumviriza ku byerekeye iki kiganiro
njyewe nubabwira yuko abarundi dutegerezwa kuguruka tukaraba ibintu bishobora kunganira ibyo dufise biriko birakeha kubera izi n'izi kubera ubukene kubera isi yaga tukijukira ibintu bishobora gufasha aha nababwiye hariho ibiti vyama ico sinari nakivuze mu mwanya birimwo amavoka mu vyamwa tuze turijukira avoka n'icamwa ciza cane kirimwo ibinure muri wataco vyonona mu mubiri n'izi mboga dufise n'ibifungurwa mubona ibi binyantete ifu tukaraba n'ibi biyoba ifu ubutumwa umuntu ashobora gufasha abantu kugira ngo biyungunganye bashire batunganye dushira hamwe twivyo kujya abantu barima ngaha mu Burundi tubyijukire tureke kuva mu mahinguro ahambaye.
Murakoze yari umutumire wacu Atanaze ntiyanogoye yanonoseye ivyerekeye gufungura neza tureko turaganira ku vyerekeye imfungurwa ndema mubiri ivyerekeye n'udukoko tumwe tumwe nkiswa mu Burundi zifasha muri yo ntumbero. Turashimiye n'abaduteze amatwi bose n'abashoboye kugira uruhare muri ibiganiro mu kuduhamagara bakabaza ibibazo. Mwese rero ndabifurije ibihe byiza.